Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Kuva uyu munsi kwa Mungu itariki 26 gushika itariki 8 y'ukwezi kwa 12, abarundi bazaba bari yarusha mu biganiro by'incuro ishobora kuba ari ya nyuma irongowe n'Muhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki bari mu miryango itandukanye hamwe n'abarundi n'abarundikazi bafite uruhara muri politiki y'u Burundi batumiwe muri ibyo biganiro, barahanzwe amaso n'abarundi barindiye kuraba niba izo ntumwa zizoshira imbere inyungu z'igihugu zizokumvikana na kungingo zizotuma ataruhagarara imishamirano hamwe n'indyane bisubira kuvugwa hagati ya bose rimwe nkuko bisabwa n'abarundi bamaze gihe bashikiriza ibyumviro byabo ku radio Ijwi rya Amerika. Mu kigiye kandi imirwi itandukanye ibandanya gushikiriza ibyipfuzo by'ibintu bya rangurwa mu cyo kirengo cy'iminsi 12 abo barundi bagiye kumara iminsi baca irya nino ingorane zatumye haduka intureka ya politike. Hari amashyirahamwe avuga ko atatumwe, muri ayo mashyirahamwe atatumiwe kandi iyo yavuga ko afite uruhara ruhambaye cyane mu buzima bw'igihugu, harimo ishyirahamwe Falconef ryishinze kurwanya intwaro za mwana wa mama hamwe n'abasomandike rirongowe na Gerard Hakizimana, ishyirahamwe ry'ugwaruka Ajap Africaine hamwe n'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion, Ministère Africain de Compassion rirongowe na Aimé Pascal, ishyirahamwe Ajap naryo rikaba rirongowe na Eric Sengiyumva. Mbega ayo mashyirahamwe abwiki ku rutonde rw'abatumiwe, ibintu ayo mashyirahamwe ipfuza kwa batumiwe muri izo biganiro burangura mu kiringo cy'ibindi biganiro nibihe akizero ayo mashyirahamwe yafise kwa batumire muri izo biganiro bazopfundika ingingo zizotuma Burundi busubira gufata inzira y'amajambere kanganiki. Kuri ibibazo byose rero uri munsi twatumye abashinga ntahe yarongoye amashyirahamwe atatumwe muri ibyo biganiro, turi kumwe na Eric Sengiyumva arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka Ajap Africaine. Mwiriwe neza Eric Sengiyumva.
Mwiriwe neza, ni Eric Sengimana.
Sengimana, murakomeye?
Yego, turakomeye.
Yego, turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Falcon F. Mwiriwe neza mushyantahe Gerard Hakizimana.
Mwiriwe, turakomeye, turi Bujumbura, turashima.
Yego, turi kumwe kandi na Aimé Pascal Nduwimana arongoye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mwiriwe neza Pascal, Aimé Pascal Nduwimana.
Yego, turanabahaye na bwakeye twebwe ino ni mwiriwe.
Yego mi reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri we mushyira nta Gerard Hakizimana. Mwarandikiye ibiro by'Umuhuza musaba kwishyira mu ryanyu ryo tumirwa, ubwo butumire muba muraburonga.
Ko ibiro by'Umuhuza byo tuma kiganiro, twarandikiye ibiro by'Umuhuza dusaba ko nyishyira mu gishinzwe kurwanya kimwe na kamona mama mu Burundi tutumirwa. Tukabura twisunze iyo dusanzwe tuko turakora aho tuko turakora amatohoza atandukanye kubijyanye n'akahise tukibagiye n'ibyagiye biraba kuva mu 2015 tukaba dufite abaduseka mu ntara zose. Ni kuba ko rero kugeza kuno munota tuko turavugana ubutumire turabonka akaba twamenyesha ko mico gice cyose twako twandika Umuhuza twako tuvugana ku mbere nagize ibiro byiwe atuvuga nka makoca tembere mbere muno munsi mukanya tukatwako turavugana aho twamweretse ingene dufite amakenga biko birakoregwa mu biro by'Umuhuza mbere akaba yemeye ko hari icyo bagiye gukora na cyane cyane icyo bagiye guhindura. Tuba twabwiye kandi n'abatari bake basanzwe bafatikanya n'ibiro by'Umuhuza mwakoze n'umunsi akaba atabutumire twigeze turonka.
Murize rero ko muri icyo kiringo cy'iminsi itari bike irenga 10 abanyapolitiki bazomara yarusha, muriziye ko mushobora kuronka ubwo butumire?
Kugeza ubu ntitwavuga ko twizigiye ko dushobora kuronka ubutumire ko neza ko igihe kikurarenga. ariko twebwe nk'abarundi tuzobandanya dutera kamo tubicishije mu binyamakuru canke mu bundi buryo bushoboka kugira kumure ibyo biganiro canke nibasura gutumira bibe mu muco ntangere mbere n'ibiganiro bigire icyo bishitseko
naho ishyamwe yanyu ritatumiwe ibintu nyamukuru mwifuza ko abo abanyapolitike batova yarusha batumvikanye ko nibi mukanya gato
ubwa mbere twe gusho dushaka nuko abarundi bose bubahirizwa mu byabo no mu babo ahaba kandi bagashyira inyungu za bene Burundi imbere nibashyira inyungu zabo kuko abanyapolitike ni bake ariko igihugu kigizwe n'abantu benshi nacyo bituma rero tuvuga ko umugwa wagiye ni umugwa muto cyane udashobora guhindura ibyiyumviro bya bene igihugu cyangwa ibice kubiri n'ubwigenge bw'igihugu nacyo bituma tubatera kamo kuyaga bahuza no kumvikana mbere binashobotse bashire wakaburungu ku biganiro byiza birabera hanze mbona ko hagenda nabamwe amahinyu ku bantu batumirwa bigatuma mbere abatumirwa kenshi usanga adabarutse kwakurikirana n'ibihugu ugasanga ibyo baterera n'iza ningu zabo zo gusubira gucanishamo abenegihugu basanzwe batekanye uno munsi
muvuze ko boshira kaburungu kuri ibyo biganiro bibera hanze mushaka kuvuga ko byo bera he
ni kuvuga ko ibiganiro uno munsi tubona nibikwiye kubera mu gihugu turabirona ko uno munsi abantu benshi cyane mu byinshi abantu iri mu gihugu itatumiwe aha twovuga ko amashyirahamwe dusanzwe tubona yatumiwe ariko utonde hari amashyirahamwe ubona ko ateko akora mu gihugu hari andi ariko akora mu gihugu mbere ariko akora mu gihugu yatumiwe usanga ari make akwiye ariko arakora uno munsi mbere usanga uno munsi ariko aboneka kutubwa bose rero tukavuga ko mu gihe byo bera mu Burundi mbere n'abari hanze bakemerwa bagacungirwa umutekano no mu gihugu byo byiza umba naza kuboshika botora umuti urama byihuse ata ibyo kwirinda kuca muri Tanzania cyangwa kujana hariya kuko abantu bwabo nyine barashoboye bahumvikanye nta kitoshoboka hagati yabo
mushya na Eric Sengibana ishyamwe ryanyu ntiryatumiwe ibintu mwifuza ariko ko abo banyapolitike bo kumvikana ko nibi
twebwe ubusiko no munsi batumiwe muri ibyo biganiro ariko icyo tubona ntitubona igituma ibiganiro biguma bibandaniriza hanze twe nk'ishyirahamwe ry'urwaruka ego mu iyo minsi nk'uko bisanzwe harabaye ibere rirayaga nk'uko byama na cyane cyane ku bose rimwe abanyepolitike ntibumvikana cyo kimwe mbere nabo mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike muri icyo gihe twebwe twarakoze ibishoboka byose kugira ngo bashobore kunywana na cyane cyane urwaruka mu gisata duherereyemo mu gisagara cya Bujumbura hanyuma twabamenyesha ko nuko muri Washington igihugu yari nyabagendwa mu gisagara cya Bujumbura mbere no muri ya makaritsiye bavuga ko bari bahinduye akaba amakaritsiye ngo kwa Pesater ubu navuga ko amahoro n'umutekano ari yose ushobora kuva muri karitsiye ugatembera mu yindi muri icyo gihe rero mwumva ko umuntu wose mu gihugu amahoro ari yose uyu munsi hakaba hariho umugwi uvuga ko amahoro mu Burundi atayariho muca mwumva ko ari abantu bagira batangura gusamaza leta basamaze n'abandi bari ku kivi kugira ngo tugume muri izo nkinamico kugira ngo igihugu twame turi muri ivyo ntitwigere dukora ibikorwa by'iterambere ngo twame turiko turasubira inyuma ikintu ca mbere gisaba nuko bavugana bakaize bari bavuganye bwa mbere hanyuma bakabikosira ibibazo byose bisigaye bikabandanya n'umuhuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko tumaze kubona leta imaze kugururiza imiryango abatavuga rumwe nayo sirito abataronderwa n'ubutungane bakababwira bati ntimuhunguke nta muntu azobakora ko muri proteje hanyuma benshi bakaza tukabona ko nta muntu n'umwe yigeze arajya n'urwara tukabona abakiye mu zabo ibyabo biracunzwe neza ntitutahura igituma baguma bashaka guha ingufu
umugwi
kubera ngo urashobora gutera Burundi urashobora gukora iki cyangwa kiriya aho gutsimbataza intwaro ya demokarasi bakashyigikira na cyane cyane intwaro ya demokarasi n'ubwigenge bw'umwenegihugu
yego me Eric Sagiva muravuze ko umutekano ari wose mu Burundi ariko hariho amakuru aratangazwa avuga abantu banyurujwe abantu bagandaguye batowe ibiziga ivyo vyo muvuga ko iki ivyo bintu bikorwa nabande umutekano umva ko
makuru ni batakandi yose gutangwa abahora bayatanga ni wadako yari katsike yari ya banyija programe ya ndoneza na wu katsike mkawamu ziko mwuri kino gihe ya ranzwe nukudako ndigi hugu nukwere kana guhenga machane chane kwere kana ndigi hugu kiliho kila temba mama raso kwere kana ko ndigi hugu atakigenda kwere kana ko mndigi hugu au kata mwunu mahali ama abajeje umutekano baragerageje cyane cyane gukurikirana iyo programme uburyo basanze mbere arimo mu bagira mu ndashyizwe n'umuvugizi w'ipolisi yavuze ko abo nyene bari muri ibyo aribo banyuruza abo bantu barafashe barashinga intahe abandi nabo barahunga bari muri izo z'uguhungabanya umutekano.
Eric Sengiyumva, hariho n'ibinyamakuru
ikibazo gihero kakuba nacyo cyakozwe n'abajyabana baciwe amaboko nibaza ko abantu baherutse gutangwa n'ugutangwa ko baziniye ibyo byahagaze.
Hari amakuru atangazwa n'ibinyamakuru ariko avuga abantu kenshi na kenshi usanga banyurujwe batawe mu mazi ahantu hirya no hino, ariko reka tuje kumushyira ntahe mi Pascal nawe nyine atubwire ikintu yifuza ko abanyapolitiki bari yarusha borangura muri iyo minsi myinshi bahawe umuntu agereranije n'iminsi bahora bahabwa. Mi Pascal Ndubimana, ibintu mwibaza ko bova yarusha baranguye ibi?
Twebwe kuri make ahanini sinovuga nka byinshi cyane ko twebwe twarakurikiranye ibintu biganiro by'umugwi wa CNDI baravuze abantu no mu migwi itandukanye yaba ya politiki, amashyirahamwe, amashengero, abakuru twabo. Twebwe twarabateye akamo, turavuga yuko icyihutirwa nuko ibiganiro twumva ngo yarusha by'ukuri iyo umuntu ariko arumva ngo yarusha cya yumva mwa byaganiro bya mbere, turavuga ku icyohutugwa cyane ni kubitahukana kuko Abarundi barayaze baravuganye baravuga bati Burundi turifuza ingene bwo twagwa, baravuze aho bahagaze. Twebwe ku bwa make icyihutirwa cyane ni uko tudasubira kumva ngo ibiganiro byo hanze, kuko murazi turi Abarundi kandi ubu unye turakuze burya iyo tumaze imyaka irenga 50 umuntu anikukiye ukumva yuko ibintu by'iwacu byama biratorerwa umuti hanze, ukumva haba abanabyivangamwo. Twebwe turashaka ko twokwisubiza iteka, ko twokwisubiza agashambara ibyacu ko tubitunganye. Rero turasaba muri make yuko icyihutirwa cya mbere nuko bino biganiro byotaha. Icya kabiri nacyo novuga nuko by'ukuri bo kwibangikanya icy'Abarundi bo bavuze mwa bya biganiro by'ukuri. Turasaba iyi migwi igiye yuko bo kwisunga cyane icy'Abarundi bavuze, kuko iyi migwi igiye ndimo abantu mirongo, mugabo hariho abantu imiliyoni 10 kandi ari nabo banakenewe cyane kandi bazonatora. Rero barisunga iryo bayagiwe nabo.
Muravuze ikintu cy'ambere cyihutirwa mwose bako borangura gutahukana ibiganiro, ariko murazi ko ari abanyapolitike bavuga ko umutekano wabo utubahirijwe utuba wubahirijwe mu gihe wota mu Burundi. Icyo kibazo cyo turiba umuti gute?
Twebwe ino hariho abanyamigambwe bari hanze kandi batashe ahantu guha nk'uwahoze ari perezida uyu ntibantunganya, harimo n'abanza umukunda, harimo na babasa bose, harimo n'aba aniseti, aba baratashe. Twebwe gusa turavuga ko umuntu afise ubwoba mugabo atabutungane avuga ati burandondera. By'ukuri twebwe twarasavye no mwa bya biganiro ko uyo muntu ko yokingirwa kandi ko yocungegwa, mugabo by'ukuri umuntu atawutungane nk'uwahunze afise ubwoba cyangwa nk'uwahiye coba nyene cyangwa nk'umuntu atagiye muri ibyo bintu byo gutembagaza ubutegetsi ari ivyumviro vyiwe. Twebwe twarasavye ko yocungegwa, umuntu afise ibimuraba mu butungane uyo muntu urumva ko atawuvuga byinshi yonye acaragwa. Rero acarabwa n'ubutungane, rero umuntu ataco asabwa atabutungane. Twebwe turasaba ko yokoyo kwitahira kandi mbere twebwe tukazofasha no mu gusaba na leta ko icimucungerera umutekano wiwe, hanyuma agacaja muri politike nk'abandi agatemberera no mu banywanyi wiwe no mu mugambwe wiwe
mu majambo akimukanye gatoye cyane gose akizera mu mfite kwizera ibiganiro bizoga ico bivuyemo kanarinki akane gato
kwego turafise ibyizero kuko turaje ni inama igiye ni nk'ukubonana kandi kwego turanashima kuko ubunye abagiyeyo nabaserukirana leta iriho yatowe izwi n'itegeko ubusi nka bya bindi hariho zijya leta z'amakudeta zijya leta z'abakombora abantu z'abisha abantu ubu ni leta itowe n'abantu irongowe n'uwatowe ifise inzego zose ibyo rero turafise ibyizigiro kandi noneho turafise ibyizigiro kuko turaze abarundi bose ubu bararushe ubu barishakira amahoro baba abo bahunze nabo nyine tumva baranyariwe cyane barifuza ko botarufise ibyizigiro kuko ubu nta mutu nta mututsi nta mutwa nta ntangwani hari ivuga tubwoko kana kaburatewe tumva rero ko hari ibyizigiro ko bizogenda neza
tuributse inshuti mwese ko muri koma rwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude muriwe neza igira telefone muvuge cyane Jean Claude
miriwe
izina ry'ikirundi ninde sindakumva neza
nibitanga
murafite ikibazo murafite cyumviro turi kumwe n'abashinga nabi batatu barangwa bamashyiramo atatu atatumiye muri ibyo biganiro
yewe n'intere hano nagomba gutereya
yego
aho ibiganiro byobera n'ikibanza aho byobiye hamwe nabo tumirwa
tuga ku ijambo unyarutse
hari n'ibyo bago bitaniro
yego
amasaba yuko aba bagiye yuko bakaza kaganira yagiye abasubira gusohoka kuko byahora mu bisi heze amasuka yuko abarundi bashobora kuva mu butegetsi agaje mu kaso amasaba bakaganira bagahuza amwe bagahebiri abandi bagahebiri babiri hiya kuko ibigira inama bigira imana murakoze
cyane gose Jean Claude nibitanga mu shyana he jere hakizimana Jean Claude ashikije itumbiro gihambaye cyane gose gihagaze cyane cyane ku buryo bwo gutatura amatati aho bavuga ko mu mirwi iganira bamwe bahe bibi abandi bahe babirya ivyumviro ishikije na Jean Claude muvuga kwiki
ibyo ni ivyumviro kuvuga ko komeye cyane mbeza twebwe dusanzwe dushira imbere mishyamu wacu kuko iyo abantu batagiye inama naco babashika ko bavuga ko rero abanyepolitike bavuga ko bari hanze kumure bataye igihugu ego hari ibintu biboneka ko bakwiye guheba hama kandi no kandi rwa leta nayo ni hari inshura kuvuga ati ibintu byabyoroheje kugira kumure Burundi ubwo ari Burundi nkuko no munsi urabona ko Burundi tuvuga ko buri ko baradandazwa na bene bwo ugasanga agenda bavuga nabi ni cyo twari tuvuga ko ibiganiro by'uno munsi byoshika ku kintu mbere n'amatora y'2022 akazuba amatora meza cyane kandi yizewe na bose nkuko bisanzwe bigenda bakanashyiraho amategeko kumure yobuza uwo ari wese gusubira kwikora mu matora cyane kuvuga ibitabyanye mu gihe ataba yituye utungane kuko mu Burundi turafise akageso ko kuvuga ko utungane budakora neza umuntu atarabwe itura nibyo ari byo usanga ko mbaye abaye tunenge ariko ibyo bikaba bigaca mu nzira y'ubutungane ntihabe gusubira gushaka kwa nkibi biciye mu ngufu cyangwa gushyira bene igihugu mu mabarabara kuko abene igihugu bo icyo bashaka ni amahoro n'abanye politike bose babana amahoro atacu bapfa atama kudeta asubira kumva mu gihugu maze intwaro ya demokarasi ijwi n'amatora akaba uwo wese akitoza agahiga watsinzwe akemera ko yatsinzwe cyifuza ariko ibiganiro byoshika kuyanyura ikomeye cyane maze kandi bigatahuka mu Burundi ibisigaye bakabyumvikanira mu Burundi
murafite kizera uko bazabayo bumvikanye
twebwe kizero turagafise naho kumwe tashobora kuba kandi natwe tugende guterera abagiye tuvuga ko ari abantu bakomeye cyane kumure bazi byinshi nabone ku gihugu murabona ko hagiye imigwi itandukanye y'igihugu tuvuga amashyirahamwe mu mashyirahamwe amwe abanyepolitike abari ku mugambi abari mu mugambi uri ku butegetsi n'abandi bantu ku rusange bavuga ko batavuga rimwe na leta bibaza rero ko nibashyira inyungu imbere z'abarundi bose ibiganiro bishobora gushika ku kintu gihabaye naho biri uko ariko tugakebura tuvuga yuko zina muntu wese mu biganiro yoshyira imbere inyungu y'abarundi bose yoshyira imbere neza y'Urundi bwamwirutse atoshira imbere kuba muhanga cyangwa kwandanya avuga na Burundi cyangwa kwandanya kwandanya agomba ko byose byoshuka kugwa wenyine ariko tumwe mu Burundi afite jambo ntakigwamo
Emile Pascal Ndwimana ivyumvire byashikirijwe na Jean-Claude Chanchan Fideki kuzu Barundi bagiye arusha botahukana eka ingingo umvikane ko mu bivuga ko iki yavuze ubuhinga cyane cyane mu byerekeye kuganira cyane gutora umuti wa matati tuga ku jambo kane gato
twebwe ku bwa Claude vikuri avuga ivyumviro bitomoye twese aho duhagaze kuri make naho turi kudavayo bageye vraiment ko botahukana ikintu cyiza kuko kwama twumva ngo ibiganiro ku imyaka 10 heze ku imyaka 5 heze rero twebwe turi buza ko boje inama kandi ahanini nkuko uyu muvandimwe muri Foricon avuze turifuza yuko vyukuri ko boshira imbere abarundi igihugu ugukundana kandi byo kuri murabona ko ko bahahuriye n'abantu nka benshi cyane by'ukuri turabasaba ko batokwihamenyo yabatwenzi ntihagira abadadika ntihagira biyumvira bati bitagenza uku jewe simpeba nande sindekura turifuza ko botahana ijambo ahanini mbere ushima vyona koroha cyane n'ukurengera inyungu z'iwabo bakumva yuko ari indongozi kandi ko batwarira abarundi aho niho numva ko ko byogenda neza
yego me Eric Nsengimana namwe ivyumviro vya Jean-Claude
ivyumviro vyiwe biratomoye kandi nivyo twese twiyumvira ko mu bivyo igihe na cane cane mu bintu vy'ugutatura amatasi umwe wese adashobora kugenda afite pozisiyo afise ahubwo akagenda afite umutima woroshe uciye bugufi kugira ngo ibiganiro bitere imbere kuko umwe wese nabundi afite ahagaze akavuga ati tushobora kwabanduka ibiganiro ntibyokunda rero twebwe muri hazaza tubona ko bokoroshe imitima bose n'abarundi kandi bashaka gutahuka kandi urabye intambwe leta imaze gutera yo kuwakira ukaraba amaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ukaraba ingene babayeho nabo nyine bakati barazivugira bari bakwiye ko bobibona nk'akarorero n'abandi bakiri hanze hanyuma bagatubara nabo nyine gutahuka kugira ngo baze tubake kubera ko diligence iragenze twebwe muri ajapa afurike naho duhagaze nuko dukeneye abanyepolitike ba bre akana abanyepolitike babona hageze amatora bagaca birukanga babona ko bataza gutsinda bagaca batangwa kupoka amatora yise hari ake dukeneye abanyepolitike bashobora kuja ku rubuga bagahiganwa abanyepolitike bashobora guhangana na leta bahangana na CNDD-FDD hanyuma bagakoresha demokrasi iyo demokrasi baguma baririmba by'ukuri tukabibona tuti nayabasa amajwi aya naya 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 apana ko wagera ko baca ku rubuga umwe wese agaca afata inzira yiwe undi agaca afata inzira yiwe akaza kurondera ingufu mu makungu kugira ngo bamushigikire atigeze ahiganwa ibyo ni ingendo mbi bakwiye gusezerera mu byo bazovuga nako icyo barakwiye kucumvikanako bakavuga bati nimba turi imigambi umuntu arakoda umugambo y'akarifonda ari wenyine canke ari batanu hagera ko ukora ivyo vyejwe ugatangura guhindura ingendo canke uwundi akagira umugwi nkuko ubona imigwi yagwiriye utazi iminsi nayo akaja muri muruyu utari muri iki akaja muri iki kugira ngo utaronka kugira naho abara ibyo bigufonda ubugwibugwi no kurondera ingufu y'abantu ngo babashyigikire bagatandukana nabyo bakavuga ati nimba agenda umunyepolitike reka nze ku rubuga by'uko ndabona ko nzotsinda objectife yanjye niyo gutwara mugabo ugatwara igihugu cy'amatanu ubuke ugatwara mu iterambere ugahiganisha ivyiyumviro hamwe n'ivyo mu matora y'ibyo byose ukabufisha ba observateri babibona
ariko siyumva
nje mparamba nabugururira bose kugira ngo
ibikorwa bitera imbere ndabibutse ko muza murampa inyishu ngufi ngufi Eric Nsengimana
muri izo vyumviro vya politike zigushika ku ntambwe ishimishije apana kwa ama bariko bararondera ingufu zibashikira hirya no hino kandi atakintu kiboneka basi
reka ndabibutse Eric Nsengimana muze murampa inyishu ngufi ngufi tubibutse kandi ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emile muri Veneza
Niwe neza Frederick.
Niwe neza izina gikirundi ni ndemira.
Ni abumukiza.
Abumukiza murafikibazo cyumviro.
ego anini nimera no cyane cyane ngira abatumire bose nabanje no kubaramutsa nababwira ati nta bakundi bahera mu mubindi ni kabakera bayamaze mu kibindi bayavuga nimba batatumiwe n'iby'ukuri abandi barashoboye gutumirwa nibashika ku ijambo rizima nibashika ku ngingo zishobora guteza intambwe ibyo biganiro ndibaza abo batatumiwe ntacyo bazuba bahombye ama je ndiyumvira cyane yuko ibiganiro ikintu bishobora kuvamo ariko kirashobora kuba cyiza ku rundi ruhande kuko ibiganiro byaramye biba mu yarusha akagira icyo bafunditse wahindira ko ibyo bintu nibyo bakaba babyumvikanye mugabo warindira ko bizoja mu ngiro bikamara umwanya urumara nicyo gituma rero basaba abantu bemeye kujya mu byo biganiro babwizanye ukuri n'ukuri boye kuza barafukerera ku bintu byotuma baza barasubira mu biganiro bidagabino bisigira bihenze ajye nk'ibintu bibiri mbona bishobora kugorana ko bazohurira ko cyane cyane bahabera amagabo banye politike bitabye ibiganiro hari ikiganiro kijyanye n'ibintu bise ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu icyo kintu kirashobora kudindiza intambwe nziza ishobora gutera ikigira kabiri ni ikijyanye n'ibintu bijyanye n'ibyungo by'imitahe mukuri nibarabe ibyo bintu by'imitahe rero twibaza yuko bihagarika na cyane cyane leta ko yemeye kujya kuganira nabo cyane nabo nyine bafata ingingo ishobora guteza imbere Burundi ama nkarangiza nibarizo mu yaserukiye make yavuze ngo abantu ngo banyariwe ngo nabo nyine ngo bifuza ngo gutangwa abahungu abanyepolitiki bahunze mama mutubwira ati tureke kuza turavugira ibintu tudafite ibyemezo ku iradiyo umunyacubahiro yombwira umuntu umwe mu banyepolitiki bahunze bamutelefonye bamubwira yuko banyariwe ama nkifuza yuko no mu butaha mwatumira ayandi mashyirahamwe yakitabye ibyo biganiro batari mu Burundi murakoze
murakoze Emile Habumukiza ibyumviro bihambaye cyane rwose eka ni ibibazo bibiri nyamukuru avuga ko bishobora gutera ikibazo aricyo kibazo cy'ikirimo cya gatatu hamwe n'imitahe akaba kandi yasabye ko abarundi bavugana ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose akaba yavuze kandi nuko naho kenshi abarundi bumvikana ku bintu gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye ko byama ari ibibazo mushyirantahe Emi Pascal Nduwimana na babaje n'ikibazo reka dutamuri kuri mwebwe ariko mu kanya gatoya cyane rwose duga ku ijambo Emi Pascal Nduwimana
reka mbere kuri iki kibazo abadidasi abo banze baranyariwe baragoye ibyo byose ngira ngo Emile ndibaza ko atakufata uko adakunda kuba ariko arumviriza amaradiyo nta muntu n'umwe ari hanze baba bano bantu bari hanze badakoma induru bati kuba hanze ibintu by'iteka kuba warahunze urwawe ata muryango uri kumwe nawe ati birababata rero abimenye yuko avuze ngo ndamuhe umuntu umwe arumbiriza ano mu batumire banyu aba bantu bari hanze nta uravuga ngo nguwe neza ndaroraniwe avuga ati hanze ni habi inyishu rero niyo ngira ngo ntarahunga niyo mpamvu nari handi hoho warahunze ntiwonezerwa uri hanze rero barifuza ko bataha abimenye rero na Emile icyo mvuga kuko mba mfise ibyemezo kandi hariho n'ababiyaga bati by'ukuri hanze si heza iyo nibaza ko ari inyishu arose hanyuma yavuze yavuga ati ibizoba intambamye ati nibijyanye n'ikiringo cya gatatu avuga ni ukuri nari ngomba nsabe ibibazo bya twajeme manda ntibigaruke kuko yarusha mbere niho hari na sentare yanaruciye iravuga yuko ukwitoza kwa perezida ko kwari kunakwije amategeko aho rero ni full stop ntihagire n'uwo kwadukana ibintu ubutungane donc bwanatoreye inzira hanyuma aravuga ati bijyanye n'itahe naho kandi ni ukumenya yuko leta iriho ishise ubutungane kandi n'aya makunga avuga ati guhana ibyaha ntawufata by'ukuri watembagaje ubutegetsi wasohoye Brende waturiye abantu wishe abantu ati ubutungane ntibukore twebwe ahonye ko bari kwihenda mbere turatura n'abatera kamo ibi bintu kabisa ntihagire n'uwokora ko kuko ibi abarundi na hamwe navuga yuko abishe abantu ko batohanwa ntibotanga ahanye by'ukuri ndazi yuko abarundi ko boshabura cyane iwo vuga yuko ngo waturiye abantu wisa abantu wasohoye inkoho akica abantu ngo ntahanwe ibi bibo bivuga vraiment amanda byo byo byaraheze ubuturi muri 2020 murakoze
mu shana jirare hakizimana namwe ikufinzwe yashikirijwe na umushyana Emile
cyane umushinga ntare mire twamukurikiranywe nibyo yavuze azo nkora mutima aravuga nko guhagarika imitahe aravuga ko abarundi bamabumvikana ntibashike ibyo bashitse ko ntibirame ibyo nibyo abarundi kenshi bakunda kuganira ariko basanga ko umujyi baganiriye ntibyagiye mu ngiro ariko turasaba ko kumure abarundi bo kubita gashi na cyane cyane abanyepolitiki bakaganira bahuza mu gihe habaye ikibazo kanaka bakamenya ko umuti wa byose ari uko abantu baganira bakajya hamwe nacyo kizotuma ingata y'akazi na muntu kazobandanya agatsimbatazwa mbere abantu bose bakisanga mu byabo no mu babo ari nacyo twebwe aha ku bijyanye no guhagarika imitahe twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe guhwanya ikimenyane n'akamwana wa mama dusanzwe two twa kurikirana cyane akahise k'igihugu mbere tukaba twakoze n'amatohoza ku bibazo bitandukanye tuyagiye ubwicanyi bwagiye buraba kuva mu 1962 gushika uno munsi tuvuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutuma ubutungane budakora cyane nacyo bituma tuvuga duti kudahana bituma ibyaha byiyongerekana twaragiye turakora byinshi turabibona nacyo bituma dusaba ko ibi byobyo ubutungane bwokora ahantu mugabo leta ikaraba ko muri nyamba hariho bamwe bakeneye kugabanya imitahe ku badafite ibyaha byo imitahe yari kumaho nibyo irashobora kubakurwaho ariko nishoboza ko abandi bafite ibyagirizwa amakosa ahari yohanwa rero tuyagomba ko muri rusange abarundi boganira bahuza ku bijyanye n'ibyatwaze by'ikingo cya gatatu gihugu nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimenyo n'akamubona mama sindabiteba ko murazi ko hari sentare zituwe nohera ko nayo Bujumbura gusa nuko abarundi tutatahura inzira yo kwitura ubutungane mu bibazo ibyo ari byo byose aha tugahamagana abanyepolitike mu gihe hari ikintu kigoranye kwama bitura ubutungane n'icyo ubutungane ubereye mu gihe babona ko barenganijwe n'iyo se ntabwo bituye bakungururiza mu ikurikira nacyo tubatumwa dutiza by'ikingo cya gatatu ntibikwiye gutesha umwanya abanyepolitike kuko byaraheze amasenari yabyemeje umuperezida wa tuwari ku kivi icyo tuvuga ni uko abarundi abanyepolitike boganira ingene igihugu cyobandanya kirongowe neza ingene agatakazi na muntu kubandanya gatsimba atazogusumba ingene amatora yogenda neza maze bose bakitabira amatora
egome namwe mushyira nta Eric Nsengimana murambabariya Nsengimana vyemeza vyashikirijwe na Emile hawo mukiza mukanye gatamwe
ego murakoze cyane nico kimwe n'abandi turavuga tuti abarundi twari dukwiye kumenya ko iyi suverenite ubwigenge bw'igihugu bukomezwa n'uko tuba dufite ubutungane bwigenga by'ukuri kandi bukomeye nubwo ubutungane bwa bavuga ati burahengamye kubera cyane kiriya cyane kubera ko bivanye n'umuntu ariyo mutabihurije ko twari dukwiye kumenya ko sentare iriho kandi hariho n'iyunguruzo ubwo hariho n'urwego rw'umuhuza ndetse kurenganije witura kandi gushika ubu twebwe muri ajate dusanzwe dufasha abo bantu basanzwe barenganijwe tukabaha abavoka abo byanze rwose mu butungane turi turi umuhuza nta muntu ndumva avuga ko urwego rw'umuhuza ruhengamye gushika kuri ino tariki turiko turavugana hama ni kubinye tuzokomeza ibihugu byacu twamatiko turavuga twarikubye twarikubye mu kivi twikubye tugeza kugira n'ubutungane bukomeye mu kivi ubutungane bwacu buzegazega nicyagihe batabahamagara seteyi nta muri icyo gihe rero ntina nuko twashyigikira leta y'u Burundi ku cyiyumviro cy'uko yakuye muri seteyi kandi igihugu gisanzwe kidafite ubutungane bwigenga hanyuma ku bijyanye no gukura imitahe y'abagirizwa amabi novuga ko gutsindwa utaburanye n'ibyo bibi nk'abo bantu badashaka kwita ubutungane kenshi bavuga ngo nta mugabo atinya ubutungane je nagiye mbona n'abandi amashyirahamwe mu yo dukorana hari ayo bari bavuze muri urwo rutonde rw'abagiye mu bya kudeta hanyuma araja kuri pro araburana mbona aratsinze none ko umuntu ataraburana atagirwa icyaha ubwo tinya ubwo bwishyura bwabwira ngo barafashe ikintu muri kode turakwerekana uruhara rwawe gukora responsabilite ni personnel mu deva ntozera justice ni bahati baburane hanyuma dukore dushyire ingufu hamwe turabakeneye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamyana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Jean Ndayizeye muri we neza
Ni mwaramutse ndabaramukije.
Yego muri hehe?
Je ndi muri state ya Iowa.
Muri America rero.
Yego me.
Murafite kibazo murafite cyumviro.
Mundamukirize abatumire ntibagena Eric Eric n'umugenzi ndamuzi cyane gose Bujumbura.
Ndarakumva.
Hanyuma icyumviro cyiwanje kwari guterera ku bijyanye n'ibiganiro byasubiye gutumirwa kandi.
Yego.
Natwege turi hanze biraturadishirwa nasaba yuko izo ndwi zibiri babahaye kweri bapfeyo birangiye ntibatosubire gutera induru ku maradiyo ngo ibiganiro byateje bahurize ku kintu kimwe bagitahane bashikiriza abarundi ko ibyapfuye ari ibi kandi bigenda bibahereza ijambo ry'ihumure. Hanyuma ikindi nacyo nashaka kuvuga hariho uwo numvise yavuze ku bijyanye n'abagirizwa ibyo bakoze mu 2015 ngo bakugwe ku imitahe bakuwe ku imitahe imbere y'uwanje mbona yuko ahubwo baba bagwijije inkorabara kuko nahijya yeto bo abandi bari nyuma yabo bobandanya bakora ya makosa nyine bavuga ati n'abambere ko batakurikiranwe n'ubutungane ati natwege tuzogenda uko nyine. Rero imbere y'ubutungane sinumva yuko barahamagajwe n'ubutungane bovu hariho abandi boshigikira ati nibakuwe ku bitungane kuko nca mbona yuko umenga baba ariko barabashigikira uko umuntu yakoze ikosa imbere y'ubutungane akeneye kumvirizwa aha asanze ibyo yakoze bimwagira hanyuma agaca hanwa n'amategeko byisunzwe ibwiriza shingiro ku mategeko y'abakora ibyaha kuko niho n'abipfuza kuba bo bikora baca bagabanuka kuko baca bavuga ati twosubira twomera nka babandi ba mbere tugahanwa. Ibyo nibyo nashaka. Hanyuma ikindi baganire ko bahuze ku kijyanye n'impunzi ziriko ziratinya gutaha kuko abamaze gutaha jenda kurikirana ndumva yuko atangorane bagira mu gihugu nibareke gutinya cyangwa bareke kumviriza babosha nabi batahe mu gihugu cyabo bitegurira amatora yo mu 2020. Murakoze cyane tunashaka gushikiriza.
Murakoze Jean Ndayizeye. Jean Ndayizeye ashikije ibibazo abashinzwe nawe twatumye basa n'abamaze kwishyura ku biganiro byorangira muri icyo kiringo bahawe bumvikanye reka akabavuze no ku kibazo cyo kudahana cyangwa cy'imitahe ariko nashaka mu gihe cyo muvuze ku kibazo bavuze cy'impunzi impunzi z'abarundi ziri mu makampi yatandukanye ni impunzi nyinshi cyane gose hokorwa iki mushira ntahe Emi Pascal kugira ngo abarundi bari mu makampi impunzi eka bumve ko batekaniwe ikintu cyo gukorwa kugira ngo bumve ko batekaniwe n'iki
twebwe nko nabizi twebwe turaba compassion turaba abantu babanye impuhwe cyukuri ngomba mvuge kino kintu kandi ndagisuramo cyane n'ukuri uravye zino mpunzi erega ifo ko umuntu amenya ko ari bene wacu aba ni abarundi bacu ibyirwa biraberayo ugutwara inda ukumererwa nabi amashushu ugasanga umuntu atiga ugasanga adakora twebwe cyukuri turifuza zino mpunzi ko zitaza biziri mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo kuko byukuri ntawonezerwa ngo ajyame kandi namwe wabo ari hanze nk'umunyiyumvire nk'umwana azovukirayo ugasanga amazi imyaka 10 mirongo biravuga ati wacu ati ni hati ni Burundi azobaza ati nanjye shaka iwacu byukuri twebwe rero turanashimira na leta kuko atakintu na kimwe itafata ngo batahe byukuri turifuza icambere byukuri ko botera kama abantu bacu ko bahunguka ko batambere twebwe tukanasaba na hasere igafasha kandi tukanatera kama ibi bihugu by'u Rwanda hanini no umuntu akunda kumva ngo hariho utubazo ko bo barekura kandi ko bofadikanya ko batahuka rero turashaka abari arusha kino kintu habe ukucumva kume nihagire abafata zino mpunzi ko ari nginzo zabo ngo bashike no ku migambi yabo nibamenye ko bakeneye ko bataha kandi ko batahi iwabo ni iwabo Burundi ni iwabo ni mu gihugu cy'iwabo ni mu ntara y'iwabo ni mu miryango yabo turabakeneye turabakumbuye harimo abanyeshuri harimo abapapa abamama abanyengomezi baze twubake barime borore bige batere imbere turabakeneye cyane byo turasaba yuko aba bari yarusha icambere n
ntambere nibagira impuhwe kandi nibatera kama karere iyo bahungiye ko babafasha kandi bagatera kama aya mareta na hasere ko ibarekura ko bataha ahasigaye natwe ino turabateze turabakira tuzofadikanya haba rukubaha ibyo bafungura ibyo bambara ibyo barya ariko bari wabo
niko
ukuru y'umuntu avuze ikintu cyiza kimunzi
yegome mushana Eric Sigimana namwe hari amakuru atangazwa n'imwe y'abantu batowe ibiziga ivyo ntushaka gutuma impunzi zigira makenga gutahuka
aya makuru aguma atangazwa navuze ko ada makuru meruze kubona atangazwa bavuga ko hariho abantu bapfuye ni ukuvuga ko hariho arabakarusho na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano hanyuma abo bantu basanzwe bariko barayatangaza munosaba ko bongira amasohoza yimbitse bakaraba ati mbega nibyo uyu muntu yanyirujwe yatowe ibiziga cyane bikareka kuba gutangaza gusa nk'uko umenya n'ururirimbo cyangwa kugira ngo batinyishe abandi kutaha kandi sinumva ukuntu abajonalisite nyine bagira bayatanga ayo makuru basanzwe bari mu Burundi ariko bari mu Burundi bakagerageza gutera ubwoba abo bana ariko igikuru z'uko sico kuko ndabwiye mu mpunzi hariho benshi bifuza gutaha ariko igikuru na jewe maze kumva mu mpunzi uko benshi turavugana ntibanga gutaha kubera ko ari ayo makuru atangazwa ku maradiyo gusa usize ko hariho bamwe bateze ubwoba n'ayo maradiyo asanzwe avuga ko hari ibiziga byatowe hirya no hino ariko ubu ntabwo mperutse kumva jewe amonazi cyane abahuze impunzi zigira zitinya gutaha kubera iki kubera abazereka gutaha kubera ibihugu byari bifite na cyane cyane ase hariho turi muri rotrete ni politike mu kayanzu ubushize umukuru wa seni yarashikije avuga ati njye naragiye mu Rwanda ndabaza impunzi ndababwira ati kubera iki mudataha hanyuma baravuga ngo leta partenere ntibarabishaka rero abo bapartenere yabajije aho mureze abo bapartenere ni babishaka hanyuma barekure impunzi zitahe barifuza gutaha bakuba igihugu cyacu kuko kuba mu mahanga nta muntu n'umwe abyifuza kuko ndazi mu bahunze harabicuza nariho na mwene wacu umuhererezi wanjye yambwiye muri Tanzania kugira aze nawe nyine ntibyamworoheye kandi yarabyifuza cyane gutaha kubera ko yari yahunze kubera ubwoba kubera ibyo yumva aharavuga ati bwa bundi byari byo ngira asubira inyuma biramugora nke nasubira inyuma
yego me icyo twavuga ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijijwe kwitaba impunzi hasere ni ishyirahamwe usanga rikoresha abahinga cyane rwose bazi ibyerekeye umutekano bazi ibyerekeye impunzi aho inyigo bafashe nibaza ko ata muntu adafite ubwo buhinga yo inegura cyane reka duhe ijambo Gerard Hakizimana nawe nyine atubwire ikintu abona cyokorwa ibintu byokorwa kugira ngo impunzi zumve ko zitekanwe nibi
murakoze cyane ubwambere nibyo nk'uko mugiye kubivuga twebwe mishamu wacu turagushinga cyane n'impunzi kumbure zikiri inyuma zitaratahuka mugiye boneka ko n'umunsi ari abantu bariko baratahuka ariko kubyanye n'iby'umutekano biriko biravugwa ibijyanye n'iby'ibiziga kumbure mu babagiye bishobora kuba bitogwa ubwambere meza ko kuko amatoza kuko Burundi aramenyerewe kuzatangwa inkuru zitari zo ibi twarabibonye turabiye ko tugize iminsi dukora amatohoza kugira ngo bikubira mu gihugu kwa ubwicanyi n'ibindi aho usanga kumbure hari ibintu byinyegeje inyuma rero tugatera akamo ko kumbure impunzi ubana yazitahuka ibijyanye n'ubwicanyi cyangwa kumbure ikiziga kimwe cyangwa n'ikindi gitoho gicatowe biragoye ko igihugu kandi ari bishobora kubamo umuntu apfa ariko ni kurambega yapfuye kumbo izihe icyo cyo gikomeye cyane ariko twe cyo duhanira nuko agati akazi na muntu ko tsimbatazwa kandi nuko buri muntu wese yibukwisanga ibijyanye n'umutekano nuko abandi bahunguka bucungerwa umutekano maze bakisanga abandi barundi ibyabo bakabihabwa hari ibyo basize yari nibaza ko kumbo nabone bagiye gutaha naho ari amakuru kumbure gutaha abakivutu hatangwa n'abacanye bariya ebiyoneka ko hariho ibintu byinyegeje inyuma kw'iki kibazo cy'impunzi tugiko turakurikirana mu ishyirahamwe iwacu tushoboka dutangira uno munsi ngaha ku kiganiro cyangwa dushobora dutanga inyishu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Rukundo muri iyo neza
ya mwiriwe neza
muri hehe Rukundo
turi muri Idaho
aha muri muri Amerika.
Ego.
Ego mwe murafite kibazo mafite cyumviro.
Ninge cyumviro cyangwa kibazo na gomba gusaba abaza mu biganiro ko boganira icerekeye umuntu wese ukudahuza mu byiyumviro cyangwa kudahuza muri politike cyangwa uko abantu basaba mu bwoko ko bakwiye kubahirizwa kimwe mu gihugu kuko ari gusanga abantu bari ku mugambwe ugasanga nibo umva ko abandi badashobora kubaho ugasanga hanyuma ihohoterwa abantu ugasanga nk'imisori kukira umugambwe ugasanga yigiza abapolisi bakagufata bakuzeza ubusa bakujyana mu butungane n'ubwo butungane ugasanga ntibukurenganuye nabwo ugasanga uburiye mu gasho abantu nk'abo benshi baribo haribo nashaka no kuvugira kuri radiyo nzi abantu bagiye bafatwa muri izo nzira ugasanga umuntu ntushobora kugenda uvuga ati umuntu azize ubusa ugasanga ntashobora kuza kwitwara rero igihugu kimeze gusanga atari byiza turazi ibihugu twagiye tubamo narabaye nko muri Zimbabwe nashobora gutembera atakaranga muntu fise kandi ugasanga simpohoterwa atari gihugu cyaje nkumva mfise ukwishyira no kwizana mu gihugu atari kiwanze ariko mu gihugu kiwanze ugasanga umuntu akagenda anakaranga muntu ugasanga abo mudahuze ibyiyumviro bagufata nk'umwanzi ibyo bakwiye kubiganira ko ku buryo umuntu wese mu gihugu kiwe yumva ko atekaniwe kandi ubutungane umuntu bamwagirije ngo akoze ibibura be kubyo kuri ibyo bintu aba yabikoze kuko ababa muri karitsiye abantu bose baba mu buzima babaze n'abashinga nawe baba bamuze ko uyu muntu atafise amakosa ariko ugasanga bare mu gaso icyo rero nico uganira ko ukwishyira no kwizana ku muntu n'ibyiyumviro no kudasa ko abantu bakwiye kubana mu mahoro n'umutekano kandi ubutungane ntibukorere umuntu uyu n'uyu ku buryo batohoze neza babone ko umuntu yakoze amakosa ayahanirwe mugabo kuko atabavuga rumwe na leta cyangwa kuko yo yageze kibazo dakanaka ntibatira muhora ubusa icyo nico nasaka bashimakire ko kugira ngo Uburundi bwo igihugu cy'abantu bose cy'abarundi bose biyumvamwo ubutungane abantu bose biyumvamwo igihugu umuntu wese atemberamwo akumva ko yashyira kiza natubwira amahoro
murakoze rukundo icyumviro gihambaye cyane rwose ashikirije cyuko abarundi bose baba bangana imbere y'amategeko ikaba kidegembya bakagira ubwigenge bumwe nk'uko vyategerezwa kumera muri mu gihugu cyose gishyira imbere demokarasi icyo kimwe rero akavuga ko cyoganirwa ko cyane rwose ntihagire imirwi ihohotera abandi ibahora ubwoko ibahora intara ibahora imigambwe n'ibindi reka duhe ijambo Gerard Hakizimana kuri icyo kimwe
ashije icyumviro gikomeye cyane murakoze cyane mbere ndamushimiye cyane ukundo ari muri Amerika twebwe mu ishyamwe wacu ibi ni bintu bituma gishinga cyane ko dusanzwe duharanira ikimenye cyangwa kurwanya ikimenye n'akabona mpamvu byumvikana ko duharanira ko abantu bose bangana imbere y'amategeko kandi mu rundi wese tegeza kubahirizwa mu byiwe mbere akaroswa n'ibyo ari kurigwa n'amategeko atakurengana cyane atagukandamizanya niyo turifuza ko ibi bagashikirije nabyo mu byo muri bimwe mu byo kuyigwa kuko nawe abavuga ko bidashobora gushika nibyo yashobora gushobora ko umunyasanga umuntu uca buriya ararenganije mu kintu kana ka yarafitiye uruhara rero tugomba ko abarundi bumva ko ari bamwe abarundi bangana imbere y'amategeko bumve ko nayo politiki ibyo icyo bushira imbere ari neza abarundi nk'uko twari tubivuga ari ukugenda bangana imbere y'amategeko atakwiye kurenganywa nk'uko twabivuze nawe ukwiye gushyirwa hejuru nawe ukwiye gushyirwa munsi yaba uwutegetsi yaba uwatsinze utatsinze bose bategereza kumva ko baguma ari abarundi kandi bategereza kumva bangana ariko ikibatandukanya kubaha amategeko nacyo gituma rero tuvuga duti umurundi wari wese arakwiye kwishyira no kwizana mu byiwe no mu biwe nk'uko rero tubona ko hariho akarusho tugeze kwa matoto twebwe ko twe dukora amatoza kuva mu gihe cy'abantu bashinda mu 32 bigaragara ko uno munsi hariho akarusho mu byayo no kwishyira no kwizana twaje kumbure mu gihe byotse imbatazwa byaba byiza cyane atutuzwa kumba inyane zigiye ziravuga zivuye kwishanya biri ariko imuntu dufise ni ugusanga n'ibyo biganiro biko biraba abarundi benshi bafise bahiga inyungu zabo bashinga inani kugira bahige inyungu zabo za politiki ni kuvuga bahiga ubuzi n'ibindi ugasanga kenshi bari bagiye inyungu za bene igihugu rero tukabatera akamu tuvuga tuti abarundi abanye politiki nibikebuke bumve ko abarundi ari bo bene igihugu kandi ari bo bategerezwa kugazwa iby'igihugu maze umuntu wese yishire yizane baganire bahuza ku byerekeye iby'igihugu byasubiye kugenda kuri kurudisha Urundi kuko bayana ko ari ibintu bigize iminsi ugasanga kumure igihugu cyo niko kiravugwa nabi nabene cyo twipfuza ko ngendo zosezeregwa maze abantu tubagitera mbere twese turi hamwe
yego be namwe mushya na Eric Nsengimana ku cimbo cyashikijwe na Rukundo ari aha muri Amerika
ego nakoze cyane mu gishimbira cyashikije ni biza ko umurundi wese yishira kizana hanyuma icyo cyumvira cy'uko mwe bashobora kumukubagura bagatwaba mu gasho gutyo icyo nta muntu n'umwe yagishyigikira ndashyigikiye ko abo kwishyira no kwizana ariko mu mategeko kuko uburenganzira bwo umwe utangurira aho ubundi buherera turashyigikiye ko abo kwishyira no kwizana ariko karanga muntu nicyo gituma umuntu aba yifite kugira ngo bashobore kumenya nicyo kintu cya mbere kiranga umwene gihugu ntawuvuga ngo bose ngo bace batembera batagira ibyangombwa nje nta ntamu ndabona umuntu aza gutembera atagira pasiporo icyo kimwe no ngaho muri icyo gihugu nyine sindabona ko abantu bose mbona bagenda batembera bafite ibyangombwa kiba igihugu kigenwa n'amategeko koko kugira ngo dushobore gutandukanya umurundi n'umunyarwanda tuvuge tuti n'umushyitsi tumufate uko uyu nawe n'umusangwa nta kibazo uwatandukanywa ni ibyangombwa nicyo navuga ko dushyigikira ko abantu bigenza uko bagomba ariko bokwigenza neza cyane bakishyira bakizana bubahirije amategeko
Mwushia na eme paskada ndo ima na namwe muka ni gatoi chan gose ichimbo chashkizwe narukundu
mweje nabwonzano kubatega cyane kuko cyukuri nibyo twebwe turanabishyigikira twebwe kuko simaka ngo twumvire kumwe simaka ngo dukore kumwe simaka ngo tumotegwe kumwe simaka ngo dukunde bimwe simaka ngo twumvire kumwe ni l'unité de la diversité mugabo icyo duhanira ko twese ni igihugu na mahoro umutekano iterambere rero byukuri turifuza kwatawozira ivyumviro vyiwe umugambwe wiwe idini giwe ivy'ubwoko byoze ngari wacu byatagi gihe turifuza abantu bose ko bidegenza mugabo kandi hari kinavuze ngo cyakaranga muntu oya namba naho nyi muri etazini iyo muri ukwigije imyaka ubesa kwiye birasabwa uko atwara ibimuranga rero nkamwe haje nk'inkozi z'ikibi ni na vyiza yuko abajejwe umutekano haba ugutandukanya hakaba no kwaka ari na karanga muntu canke nka pasiporo rero ahonye turavuga tuti umuntu wese ni yibangikanye cyangombwa hanyuma mugabo jewe hari ikintu nari ngomba no gushinga abantu naho batubadide byinshi mbega ubusabane bwacu hagati y'ibihugu byacu Rwanda Uburundi mbega hoho ntawosaba bano banyamigambwe ko mbona umengo abarundi baranyotewe kumva ko botemberera i Rwanda abanyarwanda baranyotewe ko boza barasabiraniye baravuga rumwe ubwo ntibo kwiga icyo tuma ibi bintu byohera hakaba na bwa busabane kuko turazi ko mbere bari hamwe twarasabiraniye biranira twaragendana ibyo sinobiteha rero yabano impande zose ivyo bintu birakumbuwe ko baja hame ko bagenderanira haba iby'ubutunzi imibano rero turasaba bari yarusha kandi ko akobo kwenyegeza kandi nimba byoca no muri diplomasi ibiganiro aya marita agasubira gahana nimba umwe avuga tubitse batembagaje ubutegetsi bakabatanga undi nawe ati baravuze kwibi ngwinura abe turi kusa ko bogumbirana kandi ko twokoroheko
yego me ku kibazo cyo gitabo cinzira ico ni gitabo gisabwa mu bihugu byose mu kwinjira muri izo bihugu muri leta zo muri Amerika nta muntu azoguhagarika mwibara agusaba karanga muntu maze kwinjira mu gihugu reka ariko duhe ni jambo Ozias irakoze muri neza muri hega Ozias irakoze
ndirete
Ego, murafite ikibazo cy'imviro?
Ndera nagomba gutanga.
Ego.
Batume aho barabe uko gato kiriko cyagiranyo tehori ayo ko bose inzego ibika abakerewe bose uko bose ikaba kuba katita atabamo umwe akavuga tugenye cyane hano cyane ariende gasanga ntabwo bije kayo ngana bo bahuta ni bo hutse umuntu yoko bose baraba akabitegura bose batumiye kandi batemeye ugiye abikunde gato baraho umuntu
Murakoze irakoze yavuze ikibazo gihambaye cyane gutse cyuko abatumwe bose muri ibyo biganiro bavyitaba hari amakuru yatangajwe ko hariho abari hurike mu hari urunani senare de batari kuvyitaba ariko ubutumwa twaronse hariho abakuru bamwe yamwe baronse aba wise acteur politique baronse ubwo butumire mu gihe abatumire bose batemeye kuja mu biganiro mu shya ntahe Hakizimana Gerard nshaka kugira ingorane mu kanya gato muse akanya gato cyane gose umuntu umwe
mu bisanzwe mu gihe naba yatumiwe yategeza kuyitaba twebwe cyo twifuza nuko umuzina muntu wese yatumiwe yitaba ariko akitaba umuntu adahiga n'ubutungane kuko murazi ko hari abatsije bagirizwa abo nuko barenguka ama bakisigura igihamba ryo kutwebwe twifuza ko abanyepotiki bose batumiwe uwo kuyitaba ku neza rw'ubucabo ku neza barundi baserukira migambwe itandukanye ariko asinorangiza navuze ko ndabona ko bari kurahera nyamubyo gutanga ubutumire biraboneka ko ibiro by'umuhuza ko umwe dufatiye kwa ba usanga bari korakorana aba kapia usanga ariho impande kumbure bahengamiye ko bigatuma ubutumire butangwa nabi cyane nayivuze nk'itangura ari nacyo gituma dusaba duti iki kintu ntikize gisubire no muri kazoza mu byari biganiro nibihuze abegwa cyane abafise uruhara mu ibyo biganiro bafise icyo bashobora guterera mu ntumbero yo guhiga amahoro hari amashyirahamwe yatumiwe nk'uko twabivuze atari kurakorera ku butaka bw'u Burundi aho rero uno munsi ntashobora gutaha kumenya ibikorwa mu Burundi cyangwa gutora umuti w'urwego rw'igihugu kuko uno munsi hari ibibazo bihari bitegeza gutorerwa inyishu kuko ibyo nabyo nuko abanyepolitiki bategerezwa kubana amatora akaba meza uwari wese akumva ko umuhiganwa yisanze maze ntagire ukumira ibijyanye n'amamanda n'ibindi ibyo ni iby'abenegihugu ntibabiraba ibyo abanyepolitiki cy'amashyirahamwe
Hakizimana
kimbere ko bavuheza amahoro kakasoza ibiganiro mukuneza barundi kuneza igihugu cyari barundi
mu masoko na 30 Gerard Hakizimana akamumotera abarundi bose batangwe kwitaba ibyo biganiro umunsi kwa Mungu nakahe amasegonda 30 haboneza
akamo duteye abenegihugu bose na cancana barundi tubateye kutubateye akamo kubandanya bafatanye mu nda maze hamba barose ubutumire nabo bashyira neza imbere y'u Burundi bashyira neza imbere y'abenegihugu babize mabanga atandukanye hamba abenegihugu nabo babandanye buhaheza agati y'akazi na muntu babandanye bafatanye mu nda nk'uko uno munsi biri maze u Burundi bubandanye bube igihugu kivugwa neza mu makungu
Eme Pascal Ndwimana namwe akamwumotera abarundi cyane cyane abari muri ibyo biganiro bitavye biganiro naka amasegonda 30
twebwe gusa no kubasaba ko boshyira imbere neza yo mu barundi bose ntagira uhava twara ibyo kunyungu ziwe kandi kindi naco no kumenya yuko ubunye turi hamwe twese ubu turatujije atamacakubira atamutusa atamutwa ubunye tuhanze ishinga ni iterambere no kugwanya ubukene kindi naco ni kubashimira mwebwe kuri iyi radio ingene muna centralize ijambo no ku bantu bose muragahoruko
murakoze mi Pascal Ndwimana reka namwe mushe nta Eric Nsengimana mutubwire akamo motera abanyapolitike cyane cyane bari muri ibyo biganiro yarusha kuva ku umusa Mungu
murakoze cyane kwebwe akamo motera abari yarusha nuko batakwibagira ibibazo byo kwaruka byishwarishije kandi barabizi hama ikindi nacyo nuko bakwibuka idashyikirijwe n'abanyagihugu bose kugira ngo dushobore kubihuriza ko ntibaze bavuguruza ibyo abarundi bashyize ko mu biganiro byahuje abarundi hanyuma ikindi nacyo nuko abarundi bokwiga kubaha inzego no kubaha ubutungane kuko nibwo buzotuma turonka ijambo kandi nibwo buzotuma twerekana ko igihugu cyacu ari igihugu by'ukuri cyikokiye
Mushana Eric Nsengimana kubona urwaruka rutatumiwe ntibishobora kuba ari ibintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane cyane nk'uko bavuga urwaruka nibwo usanga abanyapolitike bakoresha cyane cyane duga ku ijambo mu kanya gato
ibyo nyine birashobora kuzana ingaruka mbi kubera ko mwari ko bakoreshejwe na cyane cyane mu rwamarukoreshwa mu gusambura rwamarukoreshwa mu bintu byose n'ubu rero barashobora kugenda bakumvikana hanyuma hagati y'itombora ubundi minyepolitike akaza bakarushira ku kizi ugasanga dusubije mu ihundu icyo nsaba rero ubwo umuhuza no kwa mabara ikibanza gikwiriye ugwaruka na cyane cyane ko ruserukira ibice birenga 60% ku ijana bigize igihugu cyose kuko nabundi abo bantu bari mu biganiro bya minsi yose mugabo bikaguma bigaruka bigaruka birefekta kuri rwa gwaruka nicyo twa matwasiga mabwena ku gwaruka bo abo menya ko ubaza dufite intererano ikomeye cyane kandi ikomeye twatwa
mu cyana he Eric Kirimana ndabashimiye cyane rwose kukanya mwatoe kugira ngo tuganire mushyana Gerard akimana namwe turabashimye cyane kukanya mwatoe kugira ngo tuganire mi Pascal Duimana mushyana mi Pascal Duimana turabashimye namwe nyene kukanya mwatoe kugira ngo tuganire n'ivyumvyo byose mwashikirije turashimye abanywa ni radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashiriza ivyumviro nibibazo turashimye engineer tukaba dushimye kandi na Fatou Kalala yegeranije ikiganiro mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.